yeah. It's another hit. Akijizo kwenye hip hop. Ice cream, ice cattle.
Baba asip filet.
Ice paradise.
Oyareka, oyareka.
And disco gasaka.
Oyareka, oyareka.
You already know.
Yeah. Leka kumuhenda ngura mukunda sha. Kandimbona bandi bako bugu mubade sha. Leka kumuhenda kwa tau murusha. Kubedu fisebeshi na hugu mubihisha. Kandusi kwa tau hishu mozi ziri kirasha. Daba wifatiri ngingo ruhasha. Urabu kunu woki kura mubgo bubisha. Nukangwa nubgo buheru kumuba hendesha. Luzo kunga kukoni uri kura rukarisha. Bega gukunda bakobwa beshi bimaziki. Kwari ngo kuziongo muzinga uzu yinzuki. Kuri yisa bakobwa beza ni benshi. Ni woba twari rari mwega banyibu benshi. Neka kwigira nk'imfizi ya kijambere. Ni wisubire ko muhungu hakiri kare. Reka kuguma mukora izo ngeso mwabahungu. Kuko byose ni bimwe naho coba ari cy'umuzungu. Reka kumuhenda ngo ni uwambere ku isi. Kandi ufise intumbero yo kwironkera inyama mbisi.
Reka gukunda is a fake love. Is a fake love now. Mukitazanya ibitari byo, ibitari byo. Reka gukunda is a fake love, is a fake love love. Mukitazanya ibitari byo, ibitari byo.
Reka gukunda is a fake
love. Oyareka, oyareka.
Reka gukunda is a fake
love. Oyareka, oyareka.
Mwa bakobwa mwereka ndabibarize. Ivyo mubikura he konza taho mwavyize. Ububeshi mufise n'ukuri burakaza. Ahubwo umuntu arabye nabibwo namwica ahagaze. Ukemerera urukundo abahungu cumi. Niwumva ko biteye isoni gawa nkumi. Ngufise uwo muryamana n'uwo musohokana n'uwo muzobana. Ndaba wike wike kuko imyaka irakujanye. Atari uko naho n'ukuri karakubanye. Bivemwe wa muko reka kwigenza uko. Nabigusabye gabanya kushira ku isoko. Rekana nabo bagenzi baguhenda kuko. Ndiyogereza hamwe abatanganya matako. Ujya hagiga ko bacikogera makara. Nuzo ndirire mu maso kandi naraguhanura. Uyo mukobwa ni paspatu. Muramucunga kuko yibisha umuvutu. Uyo mukobwa aratabura mugani wa fizo. Ubu naho ngo ashaka gutabura haki jizo. Guma hamwe reka kwigira bitch. Guma hamwe reka kwigira nk'impene yo muci. Guma hamwe reka kwigira bitch. Guma hamwe reka kwigira nk'impene yo muci.
Reka gukunda is a fake love. It's a fake love love. Mukitazanya ibitari byo, ibitari byo. Reka gukunda is a fake love. It's a fake love love. Mukitazanya ibitari byo, ibitari byo.
Reka gukunda is a fake
love. Oyareka,